Iyi mwumva ni ijwi rya Amerika. Chuti mwese mudukurikirana turabaramukije turi kuri umunsi w'Imana itariki 6 z'ukwezi k'8 umwaka wa 2017 muri studio muri kumwe nanje Aloyz Bigirimana dusamiranira i Washington DC kabande baramukije ndabahaye ikaze mwese mu biganiro byacu byo kuri uyu mugoroba.
Abana mu kwezi kw'icyenda baratangura mu gihe tukirindiriye ko nyakubahwa ukuntu ariko arabikurikirana arabe neza na neza ikidopamo.
Uyo ni umufasoni hira tugabisha Jocelyne ajejwe abakozi n'akazi ku ishuri ryisumbuye ry'ubuhinga ryitiriwe Ali Mweranda yo kumuzinda ni muri komine Rugazi intara ya Bubanza ni nyuma yaho ubushikiranganje bw'indero bubarungikiye urwandiko rufuta igisata cya laboratoire kuri iryo shuri. Iyi nkuru cyo kimwe n'izindi zirimwo aho sentare ya Afrika yubahiriza agateka kazi na muntu yatanguje uburyo bwo kurondera abagwa abashingwa manza baburanira batishoboye ni mukanya. Murabandanya mukurikirana ibiganiro ku ijwi rya Amerika. Abanyeshuri barenga 90 bahora biga mu gisata cha laboratoire kuri lise y'ubuhinga yitiriwe Ali Mweranda ni kumuzinda muri komine Rugazi intara ya Bubanza ntibagiri ayo bacira nayo bamira ni nyuma yaho ubushikiranganje bw'indero burungikiye urwandiko kuri iryo shure mu ntango z'ukwezi k'8 rufuta icyo gisata buvuga ko kidakwije ibisabwa n'amategeko. Evariste Nzikobanyanka ni wadushikiriza iyi nkuru.
Imbere y'umwaka umwe gusa ngo barangize ibyigwa bya laboratoire kuri lycée technique Saint Henri yo kumuzinda, abo banyeshure bavuga ko baguye mu gahundwe bumvise ko ubushikiranganje bw'indero bwarungitse kuri iryo shure urwandiko ruhagarika igisata bahora bigamwo. Umwigeme Aline Ntakirutimana n'umwe mu biga muri icyo gisata cya laboratoire avuga ko asa n'uwakubiswe n'inkuba yumvise iyo ngingo.
Twebwe twarabyumvise mugabo nituzi igituma. Twebwe twabyumvise ku banyeshuri gye bamwe barabimba cyije ndabwira ati je byo nabyonze hama tusha tufata ingingo yo kujya ku ishuri turakoranira hamwe kugira ngo tubaze igituma iryo shuri ryo baryugawe cyangwa ryo baryafuswe hama tumaze gushika yo directeur turahamusanga turabimubaza atubwira nawe nyene ko atatabyazi yatubwira rero ngo turindire gushika itariki 7 z'ukwezi k'8 hatubwira ko ari hazo tubwira inyishu yanyu.
Umuyobozi w'indero muri komine Rugazi aremeza ko ico gisata cugawe n'ingingo y'ubushikiranganje bw'indero. Bandora Yeremia asigura imvo n'imvano iyo ngingo.
Twabonye keteri bwe mu bushikiranganje imenyesha yuko bafatiye ku maraporo baronse ku bugenduzi bwarunze ku shure babonye ko hari ibintu bidakwije bishabisaba yuko bashigikira yuko ryohagarara aho kubandanya rikora. Cyo gisata kijanye n'ibyo buvuzi.
Uwo mutegetsi w'igisata c'indero ku rwego rwa komine Rugazi nabo nyene yemeza ko ingaruka ari mbi kuri abo banyeshure bari basigaje umwaka umwe gusa ngo barangize ibyigwa. Bandura Yeremia afise icyo asaba abo banyeshure.
Gushika no munsi ntangingo turabona iyo bayerekeye abanyeshuri ubwabo mugabo mu by'ukuri nko rusange tubimenyereye iyo amashuri ahagaritswe n'ubushikiranganje cyose yuko abahora bahiga bace bahiga handi hantu biga hoba hari ibikwiye bisabwa n'amategeko. Hama kubijanye naho ryari rigeze bari bashikeze mu mwaka wa 2 mbere nabonye ko n'umwikete bari bavuze ko babarenganzwa ko ikibazo cyarete kibajana kuri kaminuza ariko mu by'ukuri ntari bwashika bakora ikibazo kibaje kuri kaminuza barageze mu mwaka wa 2
ariko ujejwe abakozi n'akazi kuri lycée technique Saint Henri afite icyizere kuyo ngingo izosubigwamwo. Umufasoni Iratugabisha Jocelyne avuga ko uwuserukira imbere y'amategeko iryo shure ariko arakurikirana icyo kibazo.
Mu bisanzwe ibyo bintu kuko tutarabitorera umuti cyangwa ngo twumve neza na neza inkuru zivuye kuri representant w'ishure ntiturafata ingingo ni nayo mpamvu representant w'ishure ariko arakurikirana neza kugira arabe ibyo bintu ikuntu byaba byaragenze. Abana mu kwezi kw'icyenda baratangura mu gihe tukirindiriye ko nyakubahwa ukuntu ariko arabikurikirana arabe neza na neza ikizovamo.
Imbere y'uko umwaka w'ishure uheze urangira umushikiranganje w'indero Mufasoni Janvier Ndirahisha yari yagabishije ko amashure y'abigenga atazoshikana 100% mu kibazo cya leta azofutwa. Iyo ngingo yari yerekeye amashure 30 atanu yo mu gisagara cha Bujumbura ane yo mu ntara Bujumbura imwe y'Imakamba atatu yo mu ntara Rumonge hamwe n'imwe yo mu ntara Cibitoke mu ntara Bubanza iri mu burengero bw'u Burundi Evariste Nzikobanya nka ijwi rya Amerika
urakoze Evariste mu Burundi kandi sentare nkuru y'igihugu ya Muyinga kuri wa gatanu yarahanishije igifungo cy'imyaka indwi n'amezi atandatu ku basirikare batanu bari mu bagirizwa guhungabanya umutekano abo basirikare bagize umurwi wa kabiri wabagiriwe n'ico caha ni nyuma y'igitero cyo mu ikambi ya Mukoni babiri mu bahora bakurikiranwa barambitswe izera Jean Bosco ndarurinze niwe yakurikiranye ugo rubanza
Gufungwa imyaka indwi n'amezi atandatu n'ico gihano cyakiriwe abasirikare batanu mu rubanza rwasomwe kuri uwo wa gatanu muri abo basirikare baraye bakiriwe igihano na sentare nkuru ya Muyinga bane nabo mu ikambi ya Mutukura mu ntara ya Cankuzo hamwe n'umwe mu ikambi ya Kirundo abo basirikare bashengejwe n'umushikiriza manza ari ndwi ku vyaha bibiri guhungabanya umutekano w'igihugu bakoresheje ibigwanisho no gufasha abashaka kwiba hakoreshejwe ibigwanisho Ivyo vyaho kwari bibiri babishengejwe ko n'umushikiriza manza wa parake yegamiye sentare nkuru y'igihugu ya Muyinga ni nyuma y'igitero cyabaye hafi y'ikambi y'abasirikare ya Mukoni iri mu gisagara cya Muyinga mu mpera z'ukwezi kwa mbere uwo mwaka turimwo abasirikare babiri muri abindwi baraye bejejwe na sentare nkuru y'igihugu ya Muyinga kuri ivyo vyaha nyene Lieutenant Moize Nimubona yeze ku vyaha yagirizwa yari yatase bwa cabona majoro Ndayisaba Dieudonné bakorana uwo nawe Niwe amutwara igihe umutekano wahungabana hafi y'ikambi ya Mukoni bakoreramwo iyo ntwaza ngabo yasuriye uwo yari irongoye ko ataruhara yagize mu ihungabana ry'umutekano ku ikambi ya Mukoni ubundi yejejwe na sentare nkuru y'igihugu ya Muyinga ni Ajudani Zigimana Antoine batazira bwanwa uyu yagumye abura navuga ko yafashwe kuko afise ico afa na bamwe mu bahora bamurongoye mu mburano ziwe yaranavuga ko ashobora kuba yariteranijwe mu gufatwa Niburanishwa idonido y'urubanza abasirikare baraye bagiriwe n'icyaha bagirizwa cyane kumenya ko hari ko harategurwa umugambi wo guhungabanya umutekano ntibabimenyesha ababakurira bane muri aba batanu baburana bavuga ko bavyumvise babituma umushoferi w'ubatwara muri brigade y'amajana 220 kugira abishikirize ubarongoye uwo mushoferi agira gatanu mu bagiriwe icyaha Yabwiye sentare ko yabimenyesheje Lieutenant Colonel Nzeyimana Papi yarabereye umudereva w'umuduga uwo nawe niwe yabatwara muri brigade y'amajana 220 igenzura igisirikare mu ntara za Ruyigi na Cankuzo mwiburanishwa uwo mushoferi wa gisirikare yari yatatse nk'icabona iyo ndongozi nkuru mu gisirikare yagendeshe Lieutenant Colonel Nzeyimana Papi ntiyigeze arenguka muri sentare kugira atange umuco yamara Uwarahagarariye intahe imbere y'uko urubanza rujya mu mwiherero yari yamenyeje ko iyo ntwaza ngabo nkuru yemeye gutanga umuco mu nyandiko Senare yafashe ingingo ko yoshira urubanza mu mwiherero ubwo rwandiko rumonetse rukazofatirwa ko mu guca urubanza umukuru wa sentare nkuru y'igihugu ya Muyinga avuga ko ubwo rwandiko rwa Lieutenant Colonel Nzeyimana Papi rutigeze rushikira sentare ariko uwo mukuru wa sentare amenyesha ko ivyavuzwe kuva mu matohoze y'inyamiramabi ari mushikiriza manza na ya sentare vyari bikwiye kugira urubanza rucibwe muri abasirikare batanu baraye bagiriwe n'ivyaha bagirizwa umwe muri bo yaramaze gucibwa igihano cyo gufungwa imyaka 20 uwo nawe ni ntamvukiye Pierre batazira kadogo wo mu ikambi ya Mutukura yaheruka kwagirwa n'icyaha cyo kugandagura majoro Karashira Dieudonné wo mu ikambi ya Mutukura mu ntara ya Cankuzo umushikiriza manza wa parake yegamiye sentare nkuru y'igihugu ya Muyinga yagirije uwo musirikare muto muto ko yagandaguye arashe intwaza ngabo majoro Karashira Dieudonné mu gihe yari yagiye kumumenyesha ko aronderwa n'ubutungane ku cyaha cyo guhungabanya umutekano yaraye yagiriye I Muyinga mu buraruko bushyira ubuseruko bw'u Burundi Jean Bosco ndarurinze ijwi rya Amerika
arakoze Jean Bosco ndarurinze twongere twibutse ko urubanza rwaciwe ku munsi wa gatanu mu karere naho sentare ya Afrika yubahiriza hagateka kazi na muntu iri Arusha muri Tanzania yaratanguje uburyo bwo kurondera abashingwa manza baburanira abatishoboye bifuza kuyitura iyo sentare ivuga ko ubwo buryo buzotuma inzira karengane zahotewe n'amareta zishobora gutunganirizwa kuva kuwa kane rero gushika ku munsi wa gatandatu no munsi abo bashingwa manza bahawe inyigisho zo kuburanira abo bantu nikora Pierre Claver niyo nkuru numesha makuru y'ijya America iarusha muri Tanzania niwe adushikiriza inkuru
Sentare ya Afrika ijejwe kubahiriza gateka kazi na muntu yemeza ko imaze kuronka abantu bayitura ariko badafise uburyo bwo kwirihira abashingwa manza iyo sentare ivuga ko benshi muri abo ari abagore abatishoboye canke amafunzwe ariko babona ko bahohotewe na mareta yabo Nuhu Madane Diallo aturuka mu gihugu ca Burkina Faso icegera c'umwanditsi mukuru w'imanza muri iyo sentare avuga ko hashizweho uburyo bwo kuronderera abashingwa manza abo bantu nikora
parce que vous le savez tous les plaignants qui viennent devant la cour la grande majorité
ati nkuko mubizi abaza kutwitura benshi nabatagira uburyo bwo kuronka canke kwirihira abashingwa manza iyi sentare itegerezwa guci baronderera aba bafasha mu by'amategeko kuko kuronka ubutungane nibwirizwa rikuru mu kubahiriza gateka kazi na muntu hari nabo twari tumaze gufasha naho umugambi utari bwatangure ni muri iyo ntumbero rero twarondeye abashingwa manza hirya no hino kugira ngo tubehe inyigisho maze bamenye ingene iyi sentare ikora
parce que les avocats il faut les former également
Maître Isidore Rufikiri yabaza twarwego rw'abashingwa manza mu Burundi ari mu bahawe izo nyigisho avuga ko ugufasha abatishoboye kurenganurwa mu butungane byari byaratevye
ndi kuri hageze gusa kuje kwaranatevye kuko amateko yayo byari ngombwa yuko iba ifise ikigega gishobora gufasha abatishoboye gushobora kuyitura abantu bahohoterwa mu gateka kabo ni benshi kandi baba mu bihugu byinshi nico gituma kenshi usanga dafise n'uburyo gukwishikana ku isentare ubu abavokani bazohora iyo sentare ituma guserukira no kuburanira abo bantu bazoba bayituye
kugira ngo umunyagihugu ashobore kuzoronka abamuburanira bariho niyo sentare abwirizwa kubanza kwitwara akazana dosiye yiwe yerekana ingene igihugu canke inzego z'igihugu ciwe zamurenganije zikamuhohotera inyuma yaho asabwa kwandikira sentare urwandiko agasigura ko ari ntawe nikora adashoboye kuronka uburyo bwo kwirihira umushingwa manza abagateka kabo gahungabanywa n'inzego za leta ariko bakabura uburyo bwo kwitura sentare no muri Kongo bariyo nkuko bivugwa na Maître Jacques Zakaye Mbumba atwara urwego rw'abashingwa manza mu gisagara ca Matadi mu ntara ya Bakongo
Oui, parce que de l'expérience
ego cyane mu runane rw'abashingwa manza i Matadi abantu nkabo baruzuye harimo n'abakenyezi mbere baba bahotewe abandi bakaborezwa igufa n'ahandi muri Afrika abantu nkabo bari ari benshi kubera ikibazo cya mikoromake nico gituma iyo mfashanyo y'isentare ikenewe cyane kugira ngo abantu abo nikora nabo bashobore gutunganirizwa bahabwe ababuranira gushika ubu ibihugu 30 nivyo bimaze gusinya amasezerano yemera iyo sentare muri ivyo indwi gusa nivyo vyemerera abanyagihugu bavyo n'amashami yigenga kwitura iyo sentare atantambamye u Rwanda ruheruka kwikura muri ivyo bihugu vyemerera abanyagihugu kwitura iyo sentare ya Afrika yubahiriza agateka kazi na muntu Maître Isidore Rufikiri abona ko ibihugu vya Afrika bikwega amaguru kuko inzego zavyo zikunda guhotera abanyagihugu
ibihugu vyishye yakwega amaguru kuko amareta menshi usanga akunda guhohotera abanyagihugu baratinya rero yuko imanza zo habazi abana nyinshi zikabana umurengera kandi nabo batari buhagarike byo guhohotera akazi na muntu bira nababaje cyane kuko ayo mareta nyene niyo yasinye isho twita Charte Africaine des Droits de l'Homme n'ikintu ciyumviriwe kugira ngo gitunganirize abanyagihugu bahohoterwa na leta canke n'abaserukiri ba leta leta zimwe zimuhugira zishire mu ngiro nk'urubanza rwa zitsinze bimera nk'ukwishumita gashinge biragoye kwishumita gashinge
abashingwa manza 61 baturuka mu bihugu 25 nibo bahawe inyigisho zo kuburanira abatishoboye muri iyo sentare ibihugu bya Afrika y'ubuseruko birimo byose hakiyongera ko n'abaturuka mu Bufaransa mu Butaliyano hamwe no muri Leta Zunze Ubumwe bwa Amerika iyo sentare inyuma y'imyaka 10 imaze kwakira imanza 145 imanza 6 zituruka mu Rwanda mu gihe atamurundi n'umwe arayitura Pierre Claver Niyonkuru yarusha kubwijwe rya Amerika.
Ijwi rya Amerika amakuru mu munota umwe. n'amakuru ya video kuri telefone igendanwa.
Naya bona nte
biroroshye cyane. Ohereza ijambo VOA kuri nomero 26656 wiyandikishe.
Aho naba ndi hose se?
Nibyo rwose. Kuri telefone yawe kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatano. Ni video y'umunota umwe gusa y'inkuru nyamukuru zo muri Afrika.
Mu masegonda 60.
Yego, nta handi wayakura uretse ku ijwi ry'Amerika.
Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC ubunaho n'umwanya wa cha kiganiro Ntorere Kazoza.
Amakuru maki mina mbeguri mu maki kudakoma.
Yo imisi yose nkaya mango sinkakaza ndiko ndumviriza ntorere kazoza.
Umviriza ntorere kazoza?
Eh, erega mwarasizo ntorere kazoza.
Ntorere kazoza ni kiganiro gica hijya no hino ibibazo bijanye n'amatora mu Burundi.
Eka ni nyifato ibereye imbere y'amatora, mu matora n'inyuma y'amatora.
Mugitegurirwa na studio Ijambo.
Ntorere kazoza,
ntorere kazoza.
Ikaze ni gwanyu bakunzi b'ikiyago cha politike Ntorere Kazoza. Jerome Niyonzima ndakiremesheje ndabipfurize amahori wanyu. Uno munsi mu kiyago cha politike Ntorere Kazoza cha studio Ijambo gisamiranira ku ijwi rya Amerika tugiye kugaruka ku ruhara rw'ugwaruka mu gutsimbataza umutekano aho rubaye. Reka mijambo mugenzanye n'Ugereliane aganira n'abatumire bane.
Uruhara rw'ugwaruka mu kubungabunga umutekano mu kibano nivyo tuza kuganira uyu munsi. Muri studio rero turi kumwe na batumire bane, hari umuvugizi w'igipolisi Pierre Nkurikiye. Ndabaramutse ndanabifurize kaze mu kiganiro.
Ndabaramukije namwe, ndaramukije kandi nabagiye kumviriza kino kiganiro bose.
Turi kumwe kandi n'ugwaruka rwaje ruva mu migambwe itandukanye, aho twovuga nka Nancy Ninette Mutoni yaserukiye umugambwe CNDD-FDD mu muhari w'imbonerakure. Ndakwifuriza ikaze nawe Nancy, ndanabaramutse mu kiganiro.
Murakoze, ndabaramukije nanje, ndaramukije n'abakora gukurikirana kino kiganiro.
Ubundi turi kumwe ni Nahumuremyi Deogracias yaserukiye Mizero y'Abarundi, namwebwe ikaze mu kiganiro, ndanabaramutse.
Naje ndabaramukije nongera ndabakingurika ko mwantumiye.
Turi kumwe kandi na Gatete Placide yaserukiye MRC Runenzangemero. Placide, namwebwe ndabaramutse, ndanabifuriza ikaze mu kiganiro.
Ndabaramukije ndabakengurukiye no kuri ubu butumire mwaduha.
Ikibazo cha mbere ndagitumbiriza ku muvugizi w'igipolisi. Muri rusangi rero, uruhara rw'ugwaruka rwategerezwa ku buruhe mu gucungera umutekano?
Murakoze, uruhara rw'ugwaruka mu gucungera umutekano ni nk'uruhara rw'abanyagihugu bose. Muri ya nyabune hariho ibigizwe n'abajeje intwaro, abajeje umutekano, ubutungane hamwe n'abanyagihugu. Ugwaruka rero rukaba igice kimwe mu byo bigize abanyagihugu. Rero amategeko arekurira abanyagihugu nk'inkingi imwe muri iyo nyabune guterera kugira ngo babungabunge, bafashe mu kubungabunga umutekano wabo. Ukungene rero umutekano usanzwe ubungabungwa, mu bisanzwe hariho ibikorwa by'ubuhinga bikorwa mu kubungabunga umutekano, hakaba rero n'ibikorwa bitari by'ubuhinga. Ibikorwa by'ubuhinga bikorwa n'abahinga ari bo bajeje umutekano nk'uko ibwizwa shingiro ribivuga. Abonabo n'urwego rw'igipolisi, n'urwego rw'igisirikare, hamwe n'urwego rw'igendereza. Abo nibo bakora ibikorwa by'ubuhinga bijanye no gucungera umutekano. Hariho rero
ibikorwa by'ubuhinga. No kuvuga iki
ibikorwa by'ubuhinga? Ni nk'ibi byo gukora gukizura, nk'ibintu byo kuja gufata abantu, ibintu byo kuja kugwana umwansi yateye igihugu. Nivyo twakwita ibikorwa by'ubuhinga. No kuvuga bisaba ubuhinga izo nzego ziba zarigishijwe. hanyuma hariho ibindi bikorwa bitari ivyo ubuhinga ari navyo abo bandi baheza bagafashamwo ahanini ni nk'ibi byo kurondera makuru ajanye n'ico cose canke n'uwo wese ashobora guhungabanya umutekano hanyuma bagaheza bagaca bashikirije izo nzego hakirikare hanyuma nazo zigaca ziraba koko ivyo zibwiwe ari vyo hanyuma zigaca ziraba ingingo zikwiye gufatwa ivyo ugwaruka mu butandukane bwago rurabikora mu gihugu cose ruhurikiye muri amakomite yamaho ajejwe umutekano mu gipolisi turashima kumwe dukorana gushika no munsi n'ugwaruka ni navyo bituma umutekano no munsi wifashe neza mu gihugu cose
murashima mbega ntavyo munegura vyo
ushika ubu ntacho tunegura
nansi ugwaruka ruri mu mbonera kure ugira uti mwehugo ruhara murubona gute gwifashe gute
yabishikirije neza cyane aho yerekanye uruhara nivyo gwaruka mbere rusabwa kugira ngo ruterere agacumuka mu kubungabunga umutekano mu gihugu nkugwaruka rwo gwimbonera kure tubanje kuvuga mbere nkugwaruka mu gihugu cy'u Burundi nitwe tugize umuce munini wabene gihugu bari mu gihugu bisigura uko rero ugwaruka rufashe minene gucukwa duca umutekano vyo tera ikibazo aho rero bikaba ari byiza mwumvise ko n'inzego z'umutekano zishima ingene ugwaruka rufasha gutanga makuru rugakorana neza n'inzego zibijejwe z'abahinga twe rero nkugwaruka gwimbonera kure turakurikiza ayo mategeko duhabwa n'umugambwe wacu tugakurikiza amategeko y'igihugu hanyuma tukisunga cane cane ayo mategeko yose igihugu kiko kirashira mu ngiro kwera programme twari igihugu ntiyatowe y'umugambwe sende defite urumva turinda gufata ya mbere kugira ngo tuyishire mu ngiro turashigikira rero cane ibikorwa bijanye n'umutekano kandi mu gihugu cyose kubera murazi ko nimbugwaruka rugize umuce munini wabene igihugu wa mu Burundi ugwaruka gwimbonera kururumva birumvikana ko ari rwo rwinshi kubera n'umugambwe watsinze amatora n'umugambwe umugambwe uri mu gihugu cyose bisigura uko rero twebwe n'ukuri turashigikira cane kandi turashira kumuzirikanye yuko umutekano w'igihugu ari gwacu kora baratwigisha cyane gukunda igihugu kandi igihugu rero kitagira umutekano mumva ko kidashobora gutera imbere urumva rero nico gituma dushira imbere cyane kubungabunga umutekano kushigikira kushikiza ibikorwa no gutanga makuru ku nkozi z'ikibi zose aho tuzibonye kugira ngo abo bahinga bashire mu ngiro ivyo bize kugira igihugu kigume kiri mu mahoro n'umutekano twibandanije n'aya migambi yacu iterambere
demokrasias namwe mugira muti uruhara mubona kwifashe gute kugwaruka mu gucungira umutekano mu kibano ho rubarubaye
ego murakoze kuri ico kibazo mubajije nagomba menyesha bwa mbere na mbere ko ntisinde muhinga mujanye n'ibyo gucungira umutekano ariko hariho bimwe na bimusanga amaso yari ku muntu wari wese atari impumyi mu bisanzwe umuntu wari wese arafise uruhara mu kikoga kijanye no gucungira umutekano yaba ugwaruka yaba umuhumure yaba umusore yaba inkumi yaba umushinga ntayi canke umukenyezi ndetse n'umunyamahanga wa mukino gihugu arafise uruhara ko gucungira umutekano ariko nkuko ibwiriza cingiro rivuga mu bisanzwe inzego za leta nizo zifata ya mbere mu giko kijanye no gucungira umutekano kubijanye n'uruhara canke sinzi ko no bivuga aho tugwaruka rugarukiriza mu isanzwe nta hariho ndetse naho gutangurira biranagoye ariko nkuko umuvugizi w'igipolisi yavuze hariho ibikogwa bikogwa nabo bavyigiye n'izo nzego zibihemberwa inzego z'igipolisi kumbure rimwe na rimwe ugasanga n'inzego z'igisirikare zirafashije ugasanga rero nk'ibyo byo gukizura nk'ivyo byo kuja gufata abantu babakoze bibi bijya byo kuja gusaka mu bisanzwe ico n'igikorwa ugwaruka canke mu Burundi wari wese umusivile atavuga atavigiye atabwizwa gukora uko bure mu bivuze hariho ugwaruka rumwe na rumwe usanga kwivanga mu ico bikorwa ivyo navyo biraheza bigahungabanya amahoro n'umutekano w'abanyagihugu nawe reka kuyivuga n'ukuri ababijejwe barakwiye ku kuraba bakosore naka akora ibyo bwiza gukora naka akora ibyo bwiza gukora kumbure hari byo usanga dushora kugira iki guhuriza hamwe ibintu bigasha bigenda neza umunyagihugu akumva ko atekaniwe
Placide rero namwe nk'abari muri MRC Rurenzangemero mugira muti uruhara gukwaruka mubona kwifashe gute mu bintu byo gucungera umutekano
Eko murakoze uruhara gugwaruka mu byibyanye no gucungera umutekano ntiturutandukanya cyane nabandi banyagihugu abasivili nita abasivili anashaka kumera nk'ushimangira yuko umutekano twese nivyo uratwega twese turarabwa n'ikibazo cy'umutekano ariko si ku rugero rumwe abantu ugwaruka ruri mu turiko tuvuga abasivili barafise ivyo bajejwe kandi umuvugizi w'igipolisi yabivuze hariho aho tugeza nko gutanga inkuru ikintu kitagenda neza ku mutumba kanaka mu quartier gutanga inkuru ni itegeko nibwirizwa utanabigize wohanwa utatanze inkuru ijanye n'ikintu gishobora guhungabanya umutekano ugatanga inkuru kuba bijejwe ababijejwe barahari turabazi ugwego rw'igisirikare ugwego rwa gipolisi ugwego rw'igendereza abo tubonye hafi tukabibamenyesha Jeni baza ko uruhara mu bijanye n'umutekano gogarukira ngaho nkuko nabandi bagiye barabivuga ingorane ni turiko turabona mu Burundi ikintu jewe nkunda kwita militarisation de la société si kintu ciza mu gihugu
militarisation
donc usanga umenga abantu bose abasivile ugwaruka ku mitumba mu quartier umenga bashaka kwitwara nk'aba police cyangwa abasirikare ivyo si byiza na gatoya kuko ugwaruka rurafise ivyo gwategerezwa guhamagarirwa nk'ibikorwa by'iterambere erega nubundi utariko
bemuvuze ati ugwaruka rushaka kwitwara nk'abapolisi muri mu migambwe itandukanye uko ugwaruka nuruhe
bakunze kuvuga imbonera kure kandi nibyo naje ndazibona naho mperereye imbonera kure zishaka kwifata nk'abasirikare si kintu ciza kandi ni bene wacu murazi ko atacu turabana
ubwo buntu bw'ubwo usanga buri ko ugwaruka imbonera kure ndacane cyane biriho
reka tubibutse amajambo yakoreshejwe abo bantu umupolisi yavuze ati abo bantu bavuga ngo nabo muri systeme ngo abandi ngo bakorera ngo mutama ngo abandi ngo bakorera ati dusavye yuko ayo mabari byavuzwe n'umupolisi reka ngira twobirondera twobironka ibyo byose biragiye nkuru
y'igihugu
nawe ndabajya bo bungira urabizi
nagira ntanga umuco
reka duhe umuco
nagira ntanga
umuco y'amabari
mu mugambi w'igipolisi cyafashe ubushanje bw'umutekano wo kugwanya igiturire hari ingingo yafashwe kugabanya amabariyeri kubasanze hari amabariyeri menshi ku mabarabara byashobora gutuma abantu bamwe abapolisi cyangwa bajya bagitanga bashobora kuharira igiturire
amabariyeri acunzwe nabandi
n'abapolisi n'abariyeri y'igipolisi ariyo amabariyeri yaragabanijwe cyane kubujya amabariyeri asigaye ari make mu gihugu
hari abapolisi bakorera ngaho bagira bati abo bantu tubazi bambaye impuzu za civile mbega kubwanya umuvyo
bintu umupolisi akorera hajya yabikubariye ninde
ivyavuzwe ku radio y'igihugu
nimba umupolisi yaravyumva
umupolisi umva mwenye
umupolisi uri kuravuga yakubwiye ko akorera hajya hanyuma ko haje umuntu akaza akamukorera akazi ari gukora gipolisi
urakoze Greliane barakoze nabo batumire mwari kumwe ubu nishimiye niwe wahisemo gukurikirana ikiyago cya politique ntorerekazoza cha studio ijambo hano ku ijwi rya America Jerome Niyonzima nti muronige mubanye no muvyanyu na butaha
cyari kiganiro ntorerekazoza ikiganiro gica hige no hino ibibazo bijanye n'amatora mu Burundi
n'inyifato ibereye imbere y'amatora mu matora n'inyuma y'amatora
mugitegurirwa na studio ijambo
Mumuno tumwe gusa uramenye makuru ya Afrika kuri radijwe rya Amerika buri munsi. Kurikira video y'umuno tumwe kwijwe rya Amerika. Ni kurubuga rwa Facebook rwijwe rya Amerika. Adresse ni VOA Radio yacu. Video y'umuno tumwe gusa inkuru nyamukuru kuri Afrika. Radio yacu.
Radijwi rya Amerika turashimiye bagenzi bacu ba studio ijambo mu kiganiro cy'uruhara rw'ugwaruka mu kubungabunga mutekano ninaha tugarukirije ibiganiro ku ijwi rya Amerika muri aka kanya mwari kumwe na Aloyizi Bigirimana kuri mikro Fatuma Alimas Karala akaba ariwe dufashije kwegeranya ibi biganiro ariko ntimuve ku maradio yanyu ibiganiro bica kujya Amerika birabandanye.